Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uyu wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 Washington DC ni Orion itangisha akateramije ibiganiro byo kuri no saha. Ikaze mwese.
Pia niko hapa mi peke sina amani hata moja na mi nakosa ngizi.
Uyo ni Josiane ya Bintu umwe mu mpunzi zahungiye muri komine Nyanzarake ubuzakirewe n'ibiro HCR gishyiramo mpuzamakungu ONU nk'ikambi mfatakibanza igitara avuga ibibazo babayemo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye inama y'umuryango w'Afrika yunze ubumwe yabaye mu mpera z'indwi iheze ya Addis Ababa muri Ethiopia, hamwe n'amakuru ya sport n'imikino mu karere k'ibiyaga binini na yavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Baramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane. Turayahera kuri inama nyene Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yemeje ko igihugu ciwe cubaha Abanyafrika. Ni mu rwete yarungikiye abakuru b'ibihugu vya Afrika nk'uko amakuru yavuye mu badiplomate ejo ku munsi w'Imana abivuga. Ibyo bishikirijwe inyuma y'indwi zibiri ziheze havugwa amakuru yuko Perezida wa Amerika yashikirije amajambo atuka Afrika. Urwo rwete rwanditswe ku munsi wa kane rurungikirwa abakuru b'ibihugu bya Afrika mu nama igira 30 y'umuryango umwe bwa Afrika irikibera yaziza biba muri Ethiopia kuva ku munsi w'Imana. Trump yanditse kandi ko sekretari wa Leta wa Amerika Rex Tillerson ashobora kuzogendera umugabane wa Afrika mu kwezi kwa gatatu kuza. Urugendo ruzoba rubaye urwa mbere muri Afrika ashinzwe ayo mabanga y'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Amakuru ava mu muryango umwe bwa Afrika yanakwiragijwe kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi aremeza urugwete ekana Chris Med umudiplomati w'umunyamerika muri uwo muryango umwe bwa Afrika yemeje kugura rwandiko rwarungikiwe abakuru b'ibihugu bya Afrika ariko ntiyashimye kuvuga ivyari muri rwo. Umukuru yarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko igihe kigeze cyo gufatira ibihano abagaragara ko ari intambamyi mu mugambi w'amahoro muri Sudani y'ubumanuko. Icyo cyumviro kandi gishyigikiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aho yavuze ko ONU izoshyigikira ingingo zose zizofatwa n'uwo muryango kuri icyo kibazo. Musa Faki mu ijambo yaryuguruje iyo nama igira 30 y'umwe bwa Afrika ibera yadizaye ku murwa mukuru wa Ethiopia yashikirije jo ku munsi w'Imana ko ubwicanyi butagira izina bumaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bukwiye guhagarara muri icyo gihugu cya Afrika cya Sudan y'umanuko. Ku munsi wa gatatu Leta Zunze za Amerika nayo yasabye ONU gufatira icyo gihugu ibihano byo kukizibirira imihora yo kugura ibirwanisho. Intambara y'abenegihugu imaze gutuma abashika imiliyoni 4 bati ngo zabo zituma kandi igihugu cinjira mu bihe by'ubukene n'inzara by'akataraboneka kandi abakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu bavyegeka ku bategetsi bakirongoye. Abantu baharugwa mu bihumbi bari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari hereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya ejo ku munsi w'Imana mu ngendo zo gushyigikira umukuru wabo Alexei Navalny yatawe mu mvuto. Navalny yafashwe n'igipolisi cy'u Burusiya mu gihe yari mu nzira ajya mu myiyerekano mu bice byo hagati i Moscow. Yafashwe inyuma y'uko atereye akaruru yagiriza ubutegetsi ko ari abambuzi imbere y'uko igipolisi gica kimuterera muri bisi. Imbere yaho igipolisi cyari cyaki kuje congera cinjira mu biro vyiwe biri aho nyene ni Moscow ku nguvu cyagiye cyitwaje amakuru avuga ko harimwo ubugira tere igitero citerabwoba. Navalny agasaba Abarusiya kutitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi kwa gatatu kuri imbere amatora havugwa ko Perezida Vladimir Putin agiye kuzoyatsindira ikiringo kigira kane. Muri Afghanistan naho je ku munsi w'Imana wari umunsi wo kwibuka abasize ubuzima mu gitero cy'iterabwoba hakoreshejwe ruseha baniha ariyo ambulance mu Gifaransa cyabereye hanze y'umunyubakwa ya leta ku murwa mukuru Kabul. Abategetsi b'icyo gihugu batangaje ko ibitigiri by'abafuye muri icyo gitero byiyongereye gushika ku 103, abandi 235 barakomereka. Abatalibani baremanze ko aribo icyo gitero cyitirirwa. Mushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati wa Afghanistan ariwe Y Ahmad Barmake mu kiganiro yahaye amenshi makuri Kabul yavuze ko abapolisi benshi basize ubuzima ariko ntiyatomoye igitigiri cyabo, ariko yavuze ko intwazangabo 30 ziri mu bakomeretse. Imbere yo gusozera hano muri Amerika naho abasenateri b'abarepublikani bafise igihagararo mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana baragaragaje ko bashigikiye umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller arongoye amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 hamwe nabo babigizemwo uruhara. Ariko abasenateri babiri aribo Lindsey Graham aserukira leta ya Carolina y'umanuko na Susan Collins wo muri leta ya Maine naco bavuze ko cifuzo cyo gutora itegeko ribuza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika gukura Mueller.
Harakoze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Munama yishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yabaye muri indwi iheze ya Addis Ababa muri Ethiopia. Abategetsi bagize iryo shyirahamwe baremeranije ko bagiye gukorana neza ku rwego mpuzamakungu. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abategetsi b'umuryango w'abibumbye UN mu mpine n'abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU mu magambo y'impine bishimiye imikoranire ku rwego mpuzamahanga ubwo bafunguraga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibera mu murwa mukuru wa Ethiopia ya Addis Ababa kuri iki cyumweru cyashize. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bwana Antonio Guterres wari muri iyi nama yagize ati: ndemera nshimitse ko Afurika ari zimwe mu ngufu zikomeye dufite kuri iyi si yacu. Bwana Guterres yakomeje avuga ko agiye gushakira umugabane wa Afurika inkunga mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Mu bizarebwaho harimo kurwanya ibikorwa by'ubuheza nguni n'ubugizi bwa nabi muri Somalia, Nigeria no muri Afurika y'Uburengerazuba muri rusange. Umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwana Musa Faki Mahamat yavuze ko hari bimwe mu bihugu byigira bya nyamwigendaho. Ikintu bamwe bafashe nk'aho yashakaga kuvuga ku magambo aheruka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Bwana Faki Mahamat kandi yasabye impande zihanganye muri Sudani y'Epfo kumvikana ku masezerano y'amahoro, bitaba ibyo zikazafatirwa ibihano n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yanasabye abategetsi ba Kongo Kinshasa kuzakoresha amatora muri uyu mwaka nk'uko biteganijwe. Iyi nama yitezweho gutanga igisubizo ku magambo Trump aheruka kuvuga aho yagiranije ibihugu bya Afurika n'amazirantoki. Mu bategetsi bateraniye muri iyi nama ngarukamwaka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bihugu 55 barimo abategetsi bashya ba Zimbabwe, Liberia na Angola. Bwana Muhammad Abbas utegeka Palestina nawe ari muri iyi nama. Arasaba abategetsi ba Afurika kutazemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israheli.
Urakoze Eric Bagirubusa. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Uburundi naho imakamba impunzi z'abanyekongo igihumbi na 31 zari zahungiye muri komine Nyanzalake ubuzakiriro n'ibiro bya HCR mu ikambi y'imfata kibanza igitara muri komine Mabanda. Izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko ziriko zirakora uko zishoboye kose mu kwiyumanganya ingorane zirimwo. Ni nkuru mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Iyo radio ni ya Sadiki umwe mu mpunzi z'abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi we baronke ikibamarirungu.
Kama tugisikia kamzi.
Iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyiyumviro bibi.
Bisho mawazo kabisa.
Naho avuga uko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka Burundi buhana n'igihugu cha Tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye. Muri abo banyekongo 1031 bagwiriyemo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu cha Congo biriko birononekara. Abandi baburanye nababo nkuko byashikirijwe n'umutamakazi Josiane ya Bintu.
Mie niko hapa mi peke sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
Ndi hano mu ikambi jenyene numva ta horofisi. Naratakaje abuzukuru banje Vumilia na Giselle sinzi uko nugira ngo ndababone. Ndifuza abumfasha kubarondera. Ndakeka ko baba bari mu rumonge.
Umonge njo minashakia banaweza babonekana tu.
Abandi na cane cane abacuruza babona yuko kubera guhunga urudandazi rwa gwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba. Ikibonekeza kidasanzwe nuko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mutwe bari batunze. Urabahunganye ibitungwa, abandi amamatera, amahema, ibifungurwa n'ibikoresho byo guhingura umuyaga nkuba biboneka yuko abatari ubwa mbere bahunga.
Sisi tumeshazoya ukimbizi.
Twaramaze kumenyera guhunga, tumaze kwiruka kenshi. Dusa nkaho twabimenyereye. Nico gituma kubera mabi tumaze kubonera mu buhungiro, twibangikanya utwo twokwikora ko ibimubona sivyo byenyene tuba dutunze. Ariko iyi ntambara iteye, urahitamwo vuba na vuba ivyo wotekera. Ibindi impuzu n'ibikoresho byo mu gikoni tubisiga muhira.
Lakini manguo, vyungu na mambo kazalika bingine binabakia huko Kongo.
Ariko naho biruko izo mpunzi z'abanyekongo Kongo ziragerageza gusamara no kwinezereza. Hari abo twabonye ariko barakina makarata, abahingura imishatsi, hari kandi n'abasenga.
Jina langu linaitwa Manda Marutonde Antoine.
Nitwa Manda Marutonde Antoine, mfite umuryango w'abantu batanu. Iyi ni Bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo. Numva kandi noshimira Imana kubona narashitse hano atangorane.
Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
Abandi bahitamwo kumviriza imiziki iwabo bakana tamba.
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
Numva merewe neza, biragabanya kwiyumvira. Ndakunda gutwenga kuko sanganye indwara yivumbuka y'umurindi w'amaraso. Mbandanije niyumvira ibimbabaje sinomara na kabiri. Ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimbye. Twe n'abagenzanje duca twumviriza imiziki iwacu nka Werason tukanatamba.
Sikia miziki yetu ya Wera, tunasikia na tunacheza.
Ishirahamwe HCR ryakiriye izo mpunzi aha mu ikambi y'igitara rimenyesha yuko rifadikanyije n'ishirahamwe OIM bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cabo. Ku bandi HCR ivuga yuko bazojanwa mu ikambi y'ibwagiriza mu ntara ya Ruyigi. Igitara muri komine Mabanda. Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mutegurirwa na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kudushikiriza ayo mu Rwanda.
Irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'umunsi w'intwari rirakomeje. Ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade Nationale Amahoro i Remera, habereye imikino y'umunsi wa kabiri w'irushanwa. Guhera isa saba, ikipe ya AS Kigali yahuye na APR FC. Umukino warangiye amakipe yombanganya ibitego bibiri kuri bibiri. Ku ruhande rwa APR FC, ibitego byatsinzwe na Isa Bigirimana na Blaise Itangishaka. Abatsindiye AS Kigali ni Jean-Claude Ndarusanze na Fuad Ndayisenga. Guhera saa cyenda n'igice, ikipe ya Rayon Sports yahuye na Police FC. Umukino urangira Rayon Sports itsibaguye umunyafu Police FC itsinda ibitego bine ku busa. Ibitego bitatu byatsinzwe na kabuhariwe Ismail Diarra ukomoka muri Mali, icya kane gitsindwa na Pierre Kwizera umukinnyi wo hagati w'Umurundi. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kabiri w'irushanwa ry'intwari ku makipe ane arimo guhatana, Rayon Sports iracyari ku isonga n'amanota 4-6. Ya kabiri ni Police FC ifite amanota 3-6. Ikipe ya gatatu ni AS Kigali n'amanota 2-6. Ku mwanya wa kane na wa nyuma hari APR FC ifite inota 1-6. Iri rushanwa rizasozwa kwa kane w'iki cyumweru ku itariki ya mbere Gashyantare, umunsi u Rwanda rwizihiza ibirori byo kuzirikana intwari z'igihugu. Kuri uwo munsi guhera saa 7 ikipe ya Police FC izahura na AS Kigali, hanyuma isaa 9 n'igice APR FC icakirana na mukeba wayo uhoraho Rayon Sports. Imikino yombi nanone izabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Ikipe izaba ifite amanota menshi kurusha izindi nyuma y'umukino wa gatatu izahita yegukana igikombe. Si mu mpira w'amaguru gusa hateguwe irushanwa ry'intwari, no mu mikino y'intoki intero n'imwe. Muri volleyball irushanwa rirakomeje rikazasozwa ku munsi nyirizina w'itariki ya mbere Gashyantare. Umukino w'indyankurye wabaye ejo wundi kwa gatandatu muri jimunaze y'ishyirahamwe ry'imikino y'abamugaye mu Rwanda NPC. Ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda REG Volleyball Club yatsinze ikipe ya Gisagara Volleyball Club amaseti 3-1. Kapiteni w'ikipe ya REG akaba n'umwe mu bakinnyi ikipe igenderaho Aimable Mutuyimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuba bamaze gutsinda Gisagara inshuro ebyiri hari icyo bisobanuye.
Murakoze. By'ukuri uyu mukino twawuteguye guhera kera cyane, ko Gisagara niyo kipe urebye tubo dusa nkaho duhanganye cyane. Ni umukino ugize icyo uvuga mu by'ukuri. Muri kendi se twarayitsinze, ubu twashaka kongera gukonfaminga kugira ngo nigiye izagiza izajye yumva kuje guhura n'ikipe ikomeye bitandukanye n'iby'imyaka yashize. Ubu ngubu biradushimisha ko tubashe kongera kuyitsinda. Ndabizi neza wenda sinavuga 100%, ariko most likely no tugomba kuzahura no mu zindi steps zizakurikira.
Bivuze ngo kuba mutsinze Gisagara inshuro ebyiri shampiyona itaratangira ni icyizere ko muzahitsinda shampiyona, bivuze ko muzatwara igikombe.
Ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo navuga ngo tuzatwara igikombe kano kanya, ariko turi mu bahabwa amahirwe, tuzakirwanira. Then the best will win.
Irushanwa ry'intwari muri volleyball ririmo kugaragaza ko amakipe yubatse ku buryo yifuza gutangira shampiyona y'uyu mwaka atajegajega. Mu ikipe ya REG Volleyball Club usibye Aimable Mutuyimana usanzwe ariwe ikipe yubakiyeho, hari kandi abakinnyi bashya ikipe yazanye nka Flavien Ndamukunda, Pierre Marshall Kwizera na Olivier Ntagengwa. Gisagara Volleyball Club ifite Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo, Placide Sibomana, Eugene Tuyishime, Nelson Murangwa, tutibagiwe Christophe Mukunzi, kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Mu yandi makipe afite abakinnyi b'intarumikwa twavuga kaminuza y'ubukerarugendo UTB irimo Akumuntu Kavalo na Guillaume Irakarama. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze Jean-Claude Munyandinda. Ubu naho dukubitira i Burundi, aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka agiye kudushikiriza siporo n'imikino mu Burundi.
Iganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa 17 ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije. Ku kibuga cyitiriwe umuganura Ruviko rwa Gasore habaye urukino rumwe, urukino rwahuje umugwi wa Bujumbura City hamwe na Interstar yose yo mu gisagara cya Bujumbura. Urukino rwarangiye ku ntsinzi ya Bujumbura City ibitsindo 4-1 cya Interstar. Kuri uwo wa gatandatu ihiganwa ryarabandanije, habaye inkino 4 ku kibuga Urukundo cyo kumwumba mu ntara Ngozi. Ngozi City wanganije na Legends Athletic y'i Bujumbura ubusa ku bundi. Ku kibuga cyitiriwe umuganura Ruviko rwa Gasore naho igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Lelier na Messager Ngozi. Urukino rutari rworoshe, Lelier w'i Bujumbura watekereye Messager Ngozi usanzwe uri mu kibanza cya mbere ibitsindo bibiri ku busa. Umumenyereza wa Lelier Ntindeze Ramadani yanezerejwe n'ingene abasore biwe bahaye isomo umugwi Messager Ngozi mu kubutsinda ibitsindo bibiri ku busa.
Twariteguye bihagije, dufise abakinnyi bameze neza, abana bakiri batoya bafite itara zimeze neza. Urumva mu rukino rwo muri fazale baradutsinze, mugabo twarasubiye inyuma turaba tekinike bakina ukuntu bakina nacyo turaza turahindura. Urumva narahinduye byinshi cyane, ubonye ukuntu tekinike deje dukina ntabwo ariyo ya mbere twakinye, mugabo twarahinduye nicyo tadufashije.
Uno munsi kubona mutsinze umugwi wari mu kibanza cya mbere mu nkino zitangura fazale, mwumva gute muri Lier?
Turishimye rwose, dufite umunezero n'angere, tumeze neza. urumva turashaka ko siko bishoboye kabisa
igihe cy'isaha y'icumi kuri icyo kibuga nyene cyitiriwe umugabane wa Rudoviko wa Gasore Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wakosoye Flambeau du Centre w'Igitega mu kutsinda ibitsindo bine kuri kimwe ku kibuga cyo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega naho Aigle Noir w'Imakamba watanye mu mitwe na Olympic Star w'Imuyinga urukino rwarangiye imigwi yose inganya igitsindo kibe ku kindi kuri w'Imana habaye inkino zitatu ku kibuga cyitiriwe umugango Rudoviko kwa Gasore igihe cy'isaha umunani Message Bujumbura watekereye Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo bitanu kuri bibiri igihe cy'isaha y'icumi naho Atletico Olympique watanye mu mitwe na Bujumbura City imigwi yose yo mu gisagara cya Bujumbura ubwo rukino rukagwarangiye ku ntsinzi ya Bujumbura City y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Atletico Olympique igitega naho Musongati wo muri iyo ntara wakiriye umugwi Vitaro w'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye imigwi yose inganya ubusa ku bundi mu cicaro kabiri naho nyene ihiganwa ryarabandanije rikaba ryarigeze ku munsi ugira gatatu kuri uwa gatandatu Busoni Star wo mu Kirundo watsinze Magara Star wo mu Rumonge ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa gisirikare mu Nzinga nawo watsinzwe na Volontaire wo mu Kanyosha ibitsindo bibiri kuri kimwe Le Croco wo mu Rumonge watsindiwe Umuhira na Moso Sugar igitsindo kimwe ku busa Kayanza United wo mu ntara Kayanza wanganije na Unite w'Umuyinga igitsindo kimwe ku kindi Les Elephants w'Ibubanza nawo watsinzwe na Rumonge City igitsindo kimwe ku busa Burundi Sport Dynamique hamwe na Rukinzo yose yo mu gisagara cya Bujumbura yanganije ubusa ku bundi Espoir nawo wo mu Gatumba utsindwa na Transport igitsindo kimwe ku busa kuri w'Imana habaye urukindo rumwe ruhuza imirwi ibiri yo mu ntara cy'ibitoke ariyo Bumamuru na Rusizi FC ubwo rukino rukaba rwarangiye iyo mugi yose inganya ubusa ku bundi mu mupira w'amaboko volleyball kuri wa gatandatu naho habaye inkino zitatu ku ruhande rw'abigeme New Colombe watanye mu mitwe na Lesance ubwo rukino rurangira New Colombe utsinze amasota atatu kuri abiri ya Lesance ku ruhande rw'abagabo naho hatanye mu mitwe Amicale na Bujumbura Uwezo wa ndani Amicale utsinda Bujumbura Uwezo wa ndani iseti zitatu kuri zibiri Rukinzo nawo utana mu mitwe na Muzinga Rukinzo utahukana intsinzi y'amaseta atatu kuri imwe ya Muzinga kuri w'Imana ihiganwa rya volleyball ryarabandanije ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Muzinga watsinze Gendarte Club iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo Muzinga batekereye Vision iseti zitatu kuri imwe Bujumbura Uwezo wa ndani utsinda Rumuri iseti zitatu kuri imwe ASB nayo itsinda Muzinga iseti zitatu kuri imwe nyene Bujumbura Evariste Zikobanya nka Ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2021 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan ministre wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko Congress Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo sosiyete sivili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izabishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Here we go. Mubera we ese wiri ute ese ubibonute nje nawe tugumanye tukarambana tukabyarana tugasazana tukitana sheri shushu mundu kuteye mundu kugenda aiwe nibaza uburyo wanshajije bakunda cye niwe rukundo rwanje. Sweetie potato, my baby mo, my sweetie banana.
The way you touch me na tongo, the way you talk to me tongo, the way you love me make me feel the way you feel for me tongo. Unkwagala na tongo, my katonto, masingira tonto, my mutoto, masingira kalino, singira kalino, singira kaline pambu, masingira balino, singira balino, singira baline simbi.
Ganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha cyati mukunda radio ijwi rya Amerika. Turabashimiye ko namwe duteza amatwi ayandi makuru y'ijwi rya Amerika. Site yacu internet ni wizitatu@ radio yacu voa@.com. Ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezagire. Murakoze. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.